Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ijya nino ku isi hose harimo no muri Sweden kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga y'uno munsi hari wabigeme n'abapfasoni twigira mu byikoreshwa by'imbuga ngurukana bumenyi mu gifaransa ni les réseaux sociaux. Ivyigwa bitandukanye vyerekana ko ibice 86% ku ijana vy'abakiri bato ku isi yose n'imiburi iburi bakiri bato usanga bafise Snapchat, bafise Twitter, bafise Facebook, bafise Instagram n'ibindi. Muri rero urwo rwaruka rukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hari ababikoresha ibitandukanye. Hariho nk'abavuga bati ako nkoze kose gategerezwa kuja kuri Facebook canke kuri Instagram nambaye neza nababaye naryohewe, abandi bakavuga bati jewe ivyanje ndabihebeye kuza ndatangatanga amakuru ijya nino ariko araba canke kumenya amakuru ariko araba, gutyo rero ugasanga bagukurikira bivanye n'ico ubahaye bivanye na n'ico utangaje ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko rero hari n'undi muce w'abantu imbuga ngurukana bumenyi zabo basa nk'abazihariye guhimiriza gutanga ubutumwa butandukanye, kuvuga ibintu usanga biri mu kibano bitamenyerewe kuvugirwa hejuru. Muri abo harimwo umwigeme Nerakaze ari mu gihugu ca Suède di cane gose kuri Instagram hafise abatari bake bamukurikira, we acishaho ubutumwa butandukanye. Nera ikaze ku ijwi rya Amerika, ngira ngo tukona kwita kuri umu motivatrice mu rurimi rw'Igifaransa.
Ndabaramukije.
Ego. Hanyuma wewe abakuzi cane kuri Instagram yawe barakuzi ku izina rya Neranet, ushaka ko tuzakoresha Neranet canke dukoreshe Nerakaze?
Mwasho gukoresha nela netkora nijyo benshi banziko.
Ego. Reka tukureke tuguha akanya wivuge gato tubwire ingene watanguye kuja muri ibyo bintu byo gutanga ubutumwa bwawe, kuko uri motivatrice atanga ubutumwa butandukanye biciye mu guhanura, biciye mu gutwenza. Ubutumwa ukabuvuga ugashikira ubushikira gushikaho ugira abagukurikirana batari bake ugeze ku 86%.
Ego. Je nitwa Nerakaze bakabanyita Neranet. Nkabandu nasanguye hina muri emission yitwa yari seri yitwa Umuco kiri umwana mutoyi. Hanyuma nkaba natamba muri Club du Lac aux Oiseaux nkiri umwana muto, nkaba nasanga indirimbo z'Ikirundi. Mama wanjye akaba yararirimba yarabyina muri Club du Lac aux Oiseaux. Donc nakuriye kuri muri A, nakuriye muri stage mbora bisaka na gatoya.
Nako nyine turagahaye ikaze mu kiganiro.
Nkaba rero natanguye ndi nkundi ibintu byo kujya by'umuco byo gutamba teatre gukina muri amaseri muri televiziyo. Eti apres nje muri Suède ca ndo nka passion kugira ibintu bya mankina. Hari nko muri 2008 ndahura na wafotografe bagashika kumfotora hama ndavuga ati pourquoi pas prendre sérieux ndarinda agence bara baranyemerera bon hanyuma après rero niho Facebook yari harawe gose ntanguranda ndashira amafoto nkabona abantu barayakunze hama nkaza nandika ama donc nkandika ama message kuri Facebook icyo bita ama statut ama quote nka donc numuntu akunda kwandika ndakunda kwandika donc ibyo niyumvira bigiye mu mutwe n'iki hanyuma abantu barabikunda donc Facebook andira iraba populaire cyane après tanimukira kuri Instagram kazi Instagram rumba yaciza nakakano ka creativité kanje hanyuma
wenacha kandi tunagushimiye cyane kubona waduhaye ino mwanya aba mu mahanga barabizi ko umuntu yafite umwana ari mutonya bitoroshe kubona isaha yose kugira ngo ashobore kutuganiriza ego
ndumva umwana wazose afite umwaka n'ameze icenda hanyuma nkaba dokita ndamuvise ngaha kuko araba impatient
ntacyo turaza kwihangana ni ikiganiro cy'abakenyezi n'abigeme baraza kubitahura
D'accord.
Et bon. Kamale, Instagram, ou tu as Facebook, ou tu as Instagram.
Exactement. Je suis Instagram, c'était pour coucher ma photo. Il y a un demi, parce que je suis en partage avec les amis, la famille, les fans. Hanyumarero, avec le temps, on a. Aba influencers. Donc au départ si na définition ari hari ku bantu bari populaire kuri
réseaux sociaux.
Numba na dina bari bafite twari dufise twari juste abantu nyene basanzwe muga rero hacyaza rero catégorie ya numba baronkizina. Donc turonkizina durant ces dinarero je n'ai profité moi d'avocation que le canal nous avait coré pour hari aba dukurikira abamurikira benshi reka ngira madire donc amadire donc nkorane na ma compagnie y'ibintu byinshi bitandukanye donc rero je natangwa no kumotiva abantu bya bintu nahora nandika kuri Facebook cette fois-ci
Cette fois-ci, quand David.
Donc, culture, il y a une culture.
Il y a une culture.
kumva donc biraruhura abantu surtout n'abantu bari hanze nkatwebwe bagikera abantu bari ku isi yose birabaryohera kubona basha kubona muri zo nkino zanje umuntu yo basa n'umuntu nka mama wawe
ibyo byose ujeho nta buri wamenye azomenya umwe mu muryango canke umubanyi hanyuma n'ibintu twovugaga nera ko bikubeshejeho ni ya ubikora nk'umwuga canke
bonjewe ndafite akazi gasanzwe umuntu ajya ko abyuka mu gatondo akajya gukora akazi gasanzwe mugabo ibyo kuri internet ni nka ko bitabisanzwe nka hobby
nko
kwinezereza ni ibintu de côté donc hari ubwo usanga naronse nk'amadiri nka n'amakompanyi y'ibintu by'amaproduit par exemple amaproduit yo kwisiga cyangwa amaproduit y'imishatsi ibintu nk'ibyo donc jewe muri icyo gihe usanga donc bandiha mu gushyira ibintu kuri internet kubera tuza nyine abantu bankurikira kandi kugira ngo ibintu bisitse mugasino mfise akazi gasanzwe ndiko ndasubira ku ishuri kubera umwana yakuze yatangiye kugenda muri creche numva ubu azaba ari gukora Instagram no kwiga
yego hanyuma ibintu byo kuvuga ngo uri kurahimiriza abantu cyangwa urabatwenza ukababwira akantu katagenda neza ariyo nk'ifoto uheruka gushira ko yatwengeje abatari bake aho umuntu yavanze indya zisa nk'izitavangika ni ibintu tutamenyereye kubigeme b'abarundikazi cyane cyane kuko gutwenza umenga bari barabihebeye abantu bandi b'abagabo bakigingi bandi mu kugacuza nicoroshe nta muntu abona ifoto akakubonamo ati uramvuze na cyane cyane wavuze ngo ubikura mu batante bawe ukabikura mu wuzi akavuga ati aramvuze yihoreye ibya mwana
sindaronka exactement iyo réponse ku bantu nzi mugabo ndafise nk'abantu nk'abantu abatante usanga batari kuri réseaux sociaux ugasanga warandikiye ako ka video kuri WhatsApp ngo hewe ngo ndapfuye no gutwenga nkibaza ne nk'aha kamushikiye gute urumva mugabo sino nta muntu araza avuga ati wambuje
kuko ibyo aribyo byose ukina ubuzima butandukanye ibyantu babamwo mu buzima bwa misi yose numvuga hama mugabo rero Instagram nk'abayikoresha barazi yuko nivyo uraronka ico twita ama views abantu bakubona abantu bagira iki ariko nanone hariho n'ama video maremare udashobora gushira ko cane ngo bikunde ni kintu wipfuza ko muri kazoza uzova muri Instagram nkuko wavuye muri Facebook uraza kutubwira n'impamvu Facebook wayivuyemo ukaja mu Instagram ni kintu wumva ko uzohava wimurira nko kuri za YouTube n'ahandi hemerewe kuja ko ama video maremare gusomba
ego bon nari fise YouTube nari nafise YouTube gushika mi 2016 narayigwega cyo kwera ndumva isaba tende umuntu w'umu perfectionniste donc bashaka ikintu kibe gikogwe neza kibe gise qualité donc nabishize de côté mvuge ndi concentré kuri Instagram kuko kuri Instagram umuntu wese ashaka kubikora ntibisaba uburyo bwinshi cyangwa bon ushaka uri umuntu ashaka qualité sino na YouTube urashaka gukoresha telefone yawe ufite iPhone cyangwa Android ama Samsung niko ushaka gukora ama video kuri YouTube mugabo kuri qualité na n'ibintu ushaka gushira ko nabo nyume ngo byosaba investissement byosaba kuba afite umwanya wo kwicara ndabikore neza hanyuma j'espère ko dans le futur umva nzashaka kuba gushira kuri YouTube yanjye hanyuma sino ubu hari icyitwa IGTV donc Instagram télévision kuri Instagram umuntu wese ashaka kugira gushira ama video arenga zijya ujya munota umwe baguha kuri kuri Instagram ugurashaka gushaka gushikamengu minota 5 ndibaza
kwa rukumva ko kuko nko ubutubwiye ngo arakinye umuco nk'abatanzu umuco carico yari agakino sinzi ko kakiba mu Burundi ako karamara nk'iminota 30 kwa rukumva ko ushobora gukina gushaka gukina nk'ivyo vyo mu muco birebire nubwo toba wenyene ukahamagara abandi bafasoni nabandi bigeme bavyipfuza mu gakinana kwa rukumva ko uwo mugambi uhari
ego vraiment en tout cas ni bintu maze kuvugana kera hariho nkaba videographe cyangwa photographe nke bavita mu Gifaransa babanga haba abanyarwanda n'abarundi bon harawo maze kuvugana tukati il faut que tu dira à ma long métrage ni tukine mais ikintu kiri kigoye gatoya ni ingene ubuzima bw'ino hari kuntu umwe ari kwiwe kandi usanga abantu benshi ino donc barakora mu masaha atandukanye hari par exemple nkasanga bakora mu ijoro hari abasanga bakora muri weekend jewe defan ntangura 7h du matin urumva negeza kuba 5h du matin mba nabyutse nashikanye umwana ku ishure nagiye ku kazi donc ni ubuzima buri plus donc buyaruka kandi buri bizi umuntu wese aba ari mu bintu byiwe
yego
biragoye rero ko twese tuje hamwe dukora icyo kintu mugabo j'espère que dans le futur nzashobora kuza mu Burundi hanyuma n'organize abantu baje ndacyafise abantu twakimanye ego nzi bafite amatalo menshi cyane donc kwera benshi na benshi twagiye hanze abandi bari ngaho mugabo ndazi yuko mu Burundi nje nshobora gutora amatalo arengeje kora la jeunesse burundaise irimo irafise turi
barahezagiwe
cyane n'abana abarundi n'abana bakerebutse cyane harimo abana bakerebutse cyane kandi twakora ikintu kiboneka ku bintu byo bya filime na sinema
imbere ko twakira abo duse ku murongo aribo Jean Claude na Wilson Ganera burya mu muco wakina witwa ndi wari muto ico gihingira ngo
bon nari umwana muto urumva bamazina ndakibuka nari umwana muto gose urumva nama nkina amahoro y'umwana umwana wanaka wate donc amahoro principal yari abantu bakuze
yari abantu bakuze
ego nakinye juste une fois ngora nkina hole principal y'umwana w'umu comment on appelle aba adolescente
umwana w'umuyabaga
umuyabaga mugabo yariho nibatsiko niho honyera rose nyina ka hall principal sino wish
ego nuko rero katuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Jean Claude Ikaz Jean Claude uherereye he mu ntara Karusi aravugwa makinga ho mu Burundi
Burundi mu ntara Karusi nishawa ego
akabazo kawe kwa nela canke intererano
aje cyaza ko voga kwicyo kibaza kavuga cy'amasinema no kuvuga ko iyo keje abantu bari bafite impano w'iki gihugu nibishobora kujya ahabona kandi keje iyo biko kwadikina ko bari ko barakina bireka gukebura nibihe bitera biba nabi bivana n'ahantu umuntu abaherereye rero none mbaje nk'ikibazo bokurikiko izi mbuga twatiko tuzikoresha kenshi tuba tuzikoresha abantu nko gutanga amakuru nko gutanga nk'amakuru ko bishobora kuba nabi ugasanga n'ibintu bice bisanzara mu kirere abantu n'abatari kubyumva bagacabumva bagacabumva naho biri kubirakorerwa bigatuma umuntu ushobora kubangamirwa mu buzima
sinzi ko nela ataho ikibazo je numva cancangana
nandi cyatangirije gatoya
urashobora gusigura neza icyo ushaka kubazaga Jean Claude nera uraza kutubara mu Burundi nta FM ihari hari rero abadufatira leta yaratwatsa imirongo ya cha FM hari abadufatira mu nzira ugasanga rimwe na rimwe basomye uri kuri Facebook ntibumvirije n'ingene twatanguye ikiganiro nico gituma rero ego mugabuga Jean Claude nera akina sinzi ko nubwo ngo arakina acisha ubutumwa bwe butandukanye kuri Instagram aha akina asubiramo abantu akina atanga ubutumwa bwiwe mugabo ukamenya umuntu uzi canke ukumva ko ari kintu ashatse kuguha nivyo turiko rero turavuga ingene imbuga ngurukana na bumenyi zishobora gukoreshwa muri ubwo buryo bwo guhindura ikibano
no kuvuga keshi rero iyo tusho kurikana ibintu bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi tushobora kubyumva ku kintu cyiza ariko ikibazo ikunda kuhaba nuko muvuga iradio kiko turazumviza iradio keshi tushobora kumva ibintu biba bisigurutse nk'umwe nasomye ku rubuga mvuga mbona yuko kujereke imbuga ngurukana bumenyi cyo dushobora icyo dushobora kuvuga ko nk'umuntu bice umuntu abaherereye rero sinshobora kubitahura mu ntunge
yego ntacu ugira umunsi mwiza ngaho ikaruzi
yego murakoze cyane
turase Wilson ku yundi murongo wa telefone Wilson ikaze
murakoze
uherereye he
ndi hano muri Kenya
muri Kenya ni impore Kenya Nairobi
ni Nairobi niho ndi
akabazo kawe
bakabazo nashaka kubaza nashaka kubaza ko urabona ko hari abantu benshi usanga batishya nk'ibi dufate nk'utuvideo twabo twinshi baba bakoze mu gihe baba bashaka nko kwigisha abantu abandi ugasanga bariko bara imbuga ngurukana bumenyi cyane cyane nk'izi za Instagram za Facebook na WhatsApp ugasanga bazifashe nk'ibintu by'ibikinisho donke nko kwidagadurira yewe kibazo nashaka kumubaza ati mbega we kuva izi mbuga zatangura gukora cyangwa kuva yatangura gukoresha urwo rubuga rwe rwa Instagram niyihe nyungu amaze kubona cyanke ni ikihe kintu kindi amaze kubona iyo amaze guhindura nko mu kibano cy'ahantu abaye cyanke nk'urundi rwaka cyanke abandi bantu bari hasi niwe bo baba bakorana bo baba bamaze kumwungukira ko cyanke iki avantage muri make yaba amaze gufata kuva yatangura gukoresha urwo rubuga rwa Instagram
okay urakoze cyane Jean Claude ugira umunsi Wilson ugira umunsi mwiza ngaha Nairobi muri Kenya
Yeah.
Kunela?
Yes. Bande gushimira Jean Claude abagikwazo kiyoshe cyane kiza. Urumva nashaka kubabwira ikintu imaze kunyongera ni narize byinshi ibintu byinshi ntari urazi izi bayita gute
ntacu wari wanatubwiye ko uraza kuvanga indimi kandi uno munsi n'abafasoni n'abigeme uno munsi turi mu gwaruka reka ntacu twidagadura ni imbuga ngurukana bumenyi imbuga ngurukana bumenyi des réseaux sociaux ego
rumvise mbuga ngurukana bumenyi n'ubwa mbere iryo jambo ndaryumvise sinzi niyo yita social media ikirundi kiri special cyane imbuga ngurukana bumenyi icyo zanyunguye cyane cyane ni icyo navuga ati ni ukwiga ibintu bitandukanye kubera iyo wuguruye nka Instagram ugatangura Instagram ugakurikira abantu abantu bose twaremwe ukuntu bitandukanye doko uriga ibintu utaruzi hariho pa example nk'abantu bari dedie gutanga ubutumwa bw'Imana pa example hari abantu usanga bari dedie kwigisha ibintu bya sport hari abantu usanga bafite ama konti ya Instagram kugira bigishe guteka donc ni n'ahantu ushobora kwigira ibintu wewe wenyine utari utoshitse ko mu buzima bwawe bwa minsi yose utomenye icyo ni ikintu cya donc Instagram yafashije kunyigisha ikindi naco yarafashije gukonekta n'abantu bari ku isi yose surtout abarundi bari ku isi yose surtout abajeune tugahuriraho hanyuma tugakreya ama movement par exemple par exemple aba mama dendu mama je bita single mom mu cyongereza donc aba mama jeune mère donc nakre pas ama group ya ba mama bari bonyene hari gusanga ari abantu
bari mu ngorane ugasanga turafashijanye twese hakaba ariho ama ibintu twohoganije n'abana bo mu ibarabara tugatubuza amahera kuri internet ukoresheje
sosiyo canke imbuga ngurukanabumenyi
voilà ahama tugatozanya amahera nyene abantu bagatereranya ama tugafasha abana bo mu ibarabara na yes urumva ni
birafasha
hari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora ukoresheje hama nama of course na deal ushobora gukora ukaronka ama company agusponsor
kuko nka wavuze ko hari n'igihe wambara impunzi wahawe n'abantu kugira ngo nawe ushobore no kubaho kabiri ego
hanyuma impunzi nk'abakobwa for example abajeune fille barashaka gukrea ama platform bakifatira na telefone yabo rero bakifatira na telefone yabo bagashira kuri réseaux sociaux bagaja kuvugana na brandi bakagira madini urumva ni ibintu ushaka ni opportunité y'abantu bose
yego kandi baravuga ngo muri ino si tugezemwo abadakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane gose uraryama hama wavyuka ugasanga ugiye kwikoresha umenga uvyutse inyuma y'imyaka 10 hanyuma ngo hariho ikintu umaze urumvije nivyo mwakoze mwarafashije abana hari abantu umva bararonse ufasha hari abantu mu buzima bwabo bamaze guhinduka kumburi bamwe usubiramwo baba mama ngo depression ibiki bagatahura ko hariho abo barakubwira ati kaya ka video karatumye mpinduka vraiment
ego cyane gose hari aba baranyandikira bakambwira par exemple yuko kuna ibintu nandika surtout hariko nandika ibyo bita ama captions no kuvuga donc ni byandiko bikerekeza ifoto iyo hejeje gushaka gafoto kandika munsi nyene amajambo before ndaronka hariko usanga bitushije umuntu akanyetse ibyo bintu wanditse nibyo namazimisi ndimwo urakoze niho umuntu ajya gusenga mu isengero agasanga pastor yamubwiye akantu yari kari kamumaze mu iminsi mu mutima mugarabuze ngene akexprime donc nayo makomedi nyene ayo makomedi donc ibyo bikino hamwe n'ibyo nandika n'ikibira tugira birugurura imiryango umuntu atari yiteze yuko yo kuguruka ego
nuko rero twakina Lambert ikadze nawe
mwakoze cyane
uherereye
intere
Lusaka Zambia haravugwa amakinga ho muri Zambia
nta kibazo turaho nta mahoro
ego akabazo kawe canke intererano kwanela
n'igitekerezo ni numva social media nashaka kugira ngo ngire icyo nyivugaho ibyiza byayo ikagira n'ibibi byayo ariko akenshi umuntu azigereranya akavuga ati ibyiza byaba aribyo byinshi ni ku ruhande rwanjye uriya social media nabwo kuko ari ahantu umuntu agaragare ibyifuzo byiwe ibitekerezo byiwe akenshi kugira ngo sosiyete imenye neza uwo ari we imenye ese uyu ni nde nimba koko wapostinze cyangwa se washyize ikintu ku rukuta rwawe runaka abantu bashobora kukibona bakavuga bati uyu muntu ameze gutya hari abayikoresha mu bundi buryo ariko nge numva koko social media ahubwo ntekereza ko n'inzego za leta n'iki bakagombye kujya mu kugena imyanya n'iki kwa kundi bavuga bati turatanga amahirwe ku bantu runaka bakanabanza kureba mu by'ukuri ese muri sosiyete yitwara gute bigaragara gute bigaragaza na bimwe umuntu washyira ku rukuta rwe uko aganira n'abandi inama atanga mbega ubona kuko ni ahantu umuntu agaragariza ibyiyumviro bye uko abona ibintu ahubwo nagira ngo mu gusoza mbaze uwo mwari uwo mwari ko akenshi abakobwa bakunze kugira abantu benshi cyane babakurikirana ku mbuga nkoranyambaga ariko bakabakurikirana kubera ibyo kenshi baba bakoze ugisanga hari abifotoza bambaye ubusa cyangwa se bijya kuba nk'ubusa ugasanga hari abashyiraho ibindi bintu byinshi ugasanga nk'umuntu yashatse kwerekana ko mbega sinzi mu buryo bwerekeranye na komporotoma zitari normale bigatuma nyine bikurura abantu bamwe na bamwe cyangwa se bikaba byayobya sosiyete mu Rwanda cyangwa se sosiyete y'abantu bose ku isi ese we abivugaho iki se we akora iki nimba wenda agize amahirwe yo kuba akurikiranwa n'abantu benshi cyane inkunga yo kugira ngo ibyo bintu bibe byacika ni iki ihemega wabibona se abivugaho iki mbega yakora nk'iki cyangwa se wenda niba we nta n'icyo yanakora abona hakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bicike cyane cyane biyobya cyane cyane abakiri batoya ubona kuko social media akenshi nta ikurikiranwa n'abantu ubona bari muri ya myaka yo hasi badakuze kenshi bakayigenda bakurikiyeho ibintu byo kwishimisha no kwinezeza ese we abivugaho iki yabona yagenda gute kugira ngo ihabwe umurongo ibe yagira akamaro ibyiza bibe byinshi kuruta ibya bibi navugaga
urakoze cyane rwose Lambert ngaho muri Zambia Rusaka ugira umunsi mwiza Gonela
urakoze
tukakwijambo
ego bo social media ni platform cyangwa ahantu hashobora gukorerwa ibyiza mugabo hari n'abayikoresha nabi ugasanga intakimaze cyangwa iri kwironera abandi cyangwa iri kwironera abo nyine abo bantu donc il faut faire attention iyo uri gukoresha social media niko ufise but ahantu ushaka gushika aba iki donc ufise but iri concret ugiye gukoresha social media juste kugira nkuko avuze ati wiyerekana uri gusa cyangwa iki abantu barabihaga baraguhaga ukurikirwa n'abantu la plupart des fois usanga bagutuka cyangwa bakumerera nabi mugabe iyo uri umuntu jesi ishobora kujurira umuntu yabikoze mbona umengo turi mu isi irimo abantu batandukanye imico itandukanye bamwe twaragiye hanze tumaze igihe kinini cyane urumva imico yacu to the world citizens rumba turi abantu
bigenzi abaturage abanyagihugu bise
donc par exemple ndibuka kera la première fois nagize photoshoot na numu photographe azinga mu Suède dukora photoshoot ya bikini donc imuzi zo koga hanyuma ndibuka yuko hari muri ibintu bya 2012 gutyo 2013 narose ibitutsi byinshi cyane mugabo uko imyaka igenda ndabona yuko hari abandi barundi kazi babikoze hari abandi bamanke basohotse bakabagira amafoto juste muri bikini non seulement abamanke n'abantu basanzwe barizishyira kuri Instagram n'iki donc turi muri generation yacu iri yarajabutse imipaka turi ahantu hose kandi turi turakunda culture yacu mugabo turugurutse ku zindi culture turi voilà donc ivyo byo kwambara ubusa vraiment ubishoboye ati bisanzwe
ntibyoroshe
kujya gupfa kwambara ubusa kuri ubishoboye vraiment akabona birakunze en tout cas abikoreshe mu buryo bwiza kubera en tant qu'abantu bakuze nishobora kubwira abantu ati ntiwambarike ntiwambarike abantu bakora icyo bashaka
hanyuma yabagije ngo none wewe akabanga yo mu Rwanda bakabuze bashobora kumva ibitandukanye kuko hari n'ipipiri
twakabaga
ariko ni lo sokre akabanga kiwawe ngo ugira ufise abagukurikira bangana gutyo hama
yavuze ati buriya anye abantu bashe usanga banakurikira naho babigaya hari ha bakurikirwa nabo abantu usanga bashaka ko batambaye batagizige wowe ngo akabanga kawe nakahe nivyo ugiye kuri Instagram yawe agasura ni keza urasa neza mugabo ngo akabanga nakahe kugira ngo ubusa abantu bangana guki bagukurikira.
Okay, bon, akabanga Jenny wazako kanje ni personalite yanje. Sizi ingene bavyita mu Kirundi.
Ingene umeze.
Ubuntu, eko, ubuntu ingene meze ingene nteye. Nivyo abantu bakunda, barakunda iyo kandi ndakunda kuvugana n'abantu. Urumva singayana umuntu wese nyandikiye hanyandikiriye yo ndose umwanya ndishura abantu bose banyandikira. Of course hari gusanga huzuye mu message mugabo ndi umuntu kuva kera uri aho uba hose ndakwandikira kandi tukavugana mu cubahiro. Donc nibaza ko icyo kintu gituma abantu bankurikira sisi nosema abantu basanzwe n'abandi basaha bava mu bindi bihugu ugasanga twari abaye abagenzi nabo pendant des années turabagenzi. Nibaza ko isekre yanje cyangwa akabanga kanje ni ingene nifata ndetse ingene fata abandi ingene mpa valeur abandi bantu donc sindaba
hanyuma
kubera pardon ubwiza hari abakobwa beza benshi cyane ku isi mugabo urinze ubona umukobwa mwiza aronse iyo icyo bita attention abantu bamukurikira ni ukuvuga ko hariho akandi kantu abarushije abandi cyangwa abafite kamutandukanye n'abandi dis-moi c'est pas seulement gupfa kuba mwiza il faut vraiment gukora kuri personality yawe ukavuga ati je ndinde nicyo kintu notanga ingene no kwiyerekana mu bantu ni gute ingene nofata abandi bantu ibintu nk'ibyo.
Hari n'abahora batera inkuru bakavuga bati iyo ubonye umuntu mwiza ibyo avuga navyo ukamara kuvyumva rimwe kabiri gatatu ubwo bwiza ugumubona kinyene no kuvuga rero yuko bwiza urahaba hamwe ngene umuntu yigenza bikaba ikindi hanyuma ganera Lambert muri Zambia hari akandi kantu yari yavuze ngo hari cyutegekanya gukora kugira ngo uhimirize abana babigeme bagenda kuri za social media ama réseaux sociaux yo nguvuga ngurukana bumenyi bagasha ku impu batambaye batagirika hari umugambi bafite cyangwa uvuga ati bigukundiye ikorere biragusha.
Non, au fait, umuntu akugije imyaka ya responsable yo kuba responsable y'umubiri wiwe n'ubuzima bwiwe ntushaka kumubwira ngo ntugire ikiniki gusa icyo nobwira abana batoya batarakwiza imyaka 18 cyangwa bakiba muhira bataraba icyo bita batari kukira
batari bako
il faut toujours avoir le respect yabantu ba jouer role mu buzima bwawe kandi fo kumenya nahuri n'ibyo burimo no kwiyubahiriza amashure abantu mubana ukamenya yuko jewe mama wanje tonto wanje abantu bambesejeho ntegeza kububaha exactement ela ibintu nobwira aba surtout les jeunes filles abayabaga mwitonde nimwakura muzoshobora gufata amadesizio nkayakora n'amadesizio akomeye
cyane
kuri internet ntibivaho
kizoguma
ko pour la vie donc iyo ufashe ifoto ukifotora uri gusa sinzi ko ari gusa cyangwa ingene ibyo bita gusa donc ushize ifoto wumva nawe nyine zitaguteza iteka zizoguma kuri internet donc il faut vraiment kurindira mukuze hanyuma muzofata izo decision hama il faut toujours kubazana n'amaconseil abantu bakwitaye abantu bagukunda so kubaza nka mama so kubaza mama ubibona gute eski ibintu ndingomage ni byiza so vraiment kuronga ikintu gifasha mu buzima il faut toujours avoir wa muntu akubwira iyo wakoze amakosa iyo udafise umuntu agukebura mu buzima uraja mu nzira zitandukanye ego nise no kwese murindire mwihangane social media izogumaho
hari zindi ziko ziraza urumva ntiyagire ama decision bafata batabadije impanuro
hariho nundi hariho nundi mwigeme wundi nawe nyine ari muri ivyo vyo kuba umotivatrice waravuga ati ugifite imyaka 18 kintu cyose wimvira uvuga ati nina gikora nzocema nga myaka 20 nkaba ndi president w'urundi ndinde ifoto naraye imaze kuyirekura nzohagara mvuge nti ndavyemanze narabikoze umva no kwimvira muri kazoza
ni fo toujours kuva kera ni fo mpora ndebwira n'abagenzi banje sagenzi banje bashaka kuba muri bya social media baraba baposta ibintu ngene nkabwira ati ibintu wanditse ifo ko dans 15 ans ushobora kuvuga uti bon ushobora kuvyemera ukanduka vyemeza kuvuga ati yego nti navyanditse cyangwa nti nashize iyo foto kandi niyo myaka narimo naho nari ndi kora turi abantu bahinduka turi abantu bakura turi abantu baba bari muri evolution buri munsi tukamatiko turahinduka donc dans 10 ans umuntu abashije akaba perezida aravuga ati nivyo narimo nanje urumva naba Obama ukavyema naba Obama barakoze ibintu nko kumwibiyayura mutwe mugabo turababona babaye abantu bakomeye abantu president des États-Unis
d'Amérique ko wewe umenga sinzi ko naba nihenze umenga barigenze no kuvuga ahubwo ko bitari kirenga ivyo vyo biyayura mutwe kuri we
yego ntabwo byari kirenga kwera hariho n'ibihugu biri kuri we kubifata mugabo avec modération donc en tout cas ndifuza ikintu no conseil aba jeune no kwita ivyo ukora byose namba rizo nzoga unywa namba riki no kubifata avec modération pore pore ni wihute ntute espoir l'avenir t'appartient l'avenir iri mu ntoki zawe
ego jado uratwihanganira twatevye nanera uri he
nakibazo
uri he akongera waryohewe nawe we n'amajambo
Allo
ntingira majambo yanera yakuryoheye
Allo
ndakubaje ngo naho twagutebeje ngira uri kuraryoherwa nayo majambo uratwumva Jado
Allo
uri kuratwumva
Ah
uri kuratwumva Jado twe turakumva ubu uratwumva
Allo
turakumva Jado
Namahoro
Ego uherereye
ndi Burundi mu Kidesa kunega
mukidesa kuntega aha
ni mu ntara ya Kirundo
ego akabazo kawe kwanira canke intererano
bo akabazo nshaka kumaza ka mbere none kubera iki bace bashimira kubishira kudashira ama video iwe kuri Instagram kandi adikora prepared person bakoresha Facebook hamwe na WhatsApp abirashobora kugasanga abantu benshi baramukunda mugabo kubera ko takuno bashora kubona ivyo bintu byiwe cyabigoye bibana ni telefone cy'abantu bafise nabundi buryo umuntu ashora kumubona donc kwindi ku zindi za sosiyo atari kuri Instagram kamona kuri Facebook kuri WhatsApp najana amaze ko yo kariho kundi kuno umuntu yo shobora kumubona cyetse ko n'utuno twiye gera postinga ko kuri zere zose kinde nacho allo
wi turakumva Jado duka ku jambo
allo
vuga turakumva Jado
ati ikindi nacho kinde nacho yavuze yuko ngo gato dangi bu Burundi ngo kugira akora abantu hari akorana bakagira inoze nyantu bakora ama comedy none hari abantu usanga bakiri mu ntuza batarazamuka mugaba afise iyo mpano nko mu ntuzi nyababakiri donge baba kiduga mugaba afise iyo mpano ne nk'abo bantu ni iki bakorera kugira ngo bazamuke bagire kugora urugero
urakoze ubwire umusimiza ngaho intega muri Kirundo Ego nela umwanya ni gwa wishaje do ego.
Okay. Mm-hmm. Bon, ndagiye nico nico kibazo abajije.
You have 100.
Allo?
Oui, turakumva nera.
Ndaramukije abantu bose mu Kirundo niho mama waje aba.
Nico ituma tambye muri like this bayita gusa Oswald. Ngo ari abanyakirundo gusa.
Aba inashikirwa niko babiri. Inashikirwa. Urumva ndaramukije abantu bose mu Kirundo. Bona nashaka kumubwira kuri Facebook, bon Facebook yanze imaze 2 ans na yuka inayigaritse kugira nduze Instagram. Mugabo nivuze yuko ntazogaruka kuri Facebook. Hanyuma shobore gupataja utwo video shogira page y'abafana banje hanyuma nkashira ngaho nkaza ndashaka utwo video hanyuma ndabe ingene kuri Facebook nabo bashaka kuturonka hama ikindi nacho yabajije c'était à propos y'ingene bobo bikora nabo nyine bashoye kwiyamamaza kuri ivyo bibiri
na cyane cyane nk'abataramenyekana
n'abataramenyekana bon ikintu cya mbere no bakose ya ni gukreya amakonti no kuyakreya kuri Instagram surtout kuri Instagram kubera Instagram ni visuel donc na hantu abantu baza kuraba ibintu by'amashusho ama video n'amafoto donc mukeye iyo the konti mukaca mukurikira abantu mubona mufise passion zimwe bakora ibintu bimwe nk'ibyo mwebwe mushaka gushikako no kuvuga ushaka kugura ibutiki ugakurikira yandi mabutiki yo kuri Instagram abantu badandaza impuzu ukaraba ingene bapanga amafoto amavideo ingene bayagira ikindi naco ukagira ama recherche kuri YouTube ugati no kugura Instagram comment ouvrir compte à Instagram ukaraba ingene babikora ukaraba ama application ushamwe telefone yo kweditinga par exemple kweditinga donc gukora ivyo ayo ma video ya ukashamwe umuziki ukashamwe utuntu tw'udureaction nyene hariho ama application menshi utarinda no gukoresha ordinateur ukoresha kuri telefone donc ukagira ayo ma recherche hanyuma ukagira utu video kandi utu video duto duto twa 1 minute ukiga ukagira utu video twinshi ukaraba ingene we namba bigutwenza wewe no kuvuga ko biza gutwenza abandi la plupart des fois hari ubwo ngira ama video sinda ya poste ko yari ki mbono naba twenge
ugacubireka
kasi ndabireka nka nkori zindi ariko izo zindi bikanga nuko ndazeza ko ratanu ngeje cyinyene navuga ati ni nafa kwishira nga abantu baza kuyikunda urumva rero nuko ifo ushaka kwiga kugira ibintu byo cya Instagram ushaka ku ifo kuraba abandi ukaraba abandi ukiga ni byiza kwiga kuba inspire ukaraba ama video kuri YouTube hanyuma uri pre ugashitangura ukugura ka konti kawe ugakurikira abandi kandi ukandika n'abandi tije mfise ukageda ko nko muri commentaires zanje yagiye kuri Instagram ukandika ati bite nela James kwa kunuku fise Instagram yanje kikinikinik esko ya shaka kufasha gupartaja page yanje hari ubwo de fois murangira ama imisi partaja abarundi bose banyandikiye
urumva rero bafasha nabo nyene
je fais ça pour la jeunesse burundaise apana abandi barari
mbega birazimbye none ganela urabizimba
ko ego ça dépend ni ça dépend na compagnie ça dépend ni de bashaka ça dépend ni misi donc ça dépend aba ni dili n'umuntu n'uwo tuko turavugana mugabo ntabwo ari munsi y'amahe sisha kuvuga amahere ariyo mugabo na paranoze
hanyuma yakubajije ngo urumva uri kuri Instagram mugabo hariho nk'abatari bake batari ko mu Burundi yivugiye harahandi umuntu ngo yo gusanga Facebook warayivuye ko harahandi
hano ego ndi kuri Twitter ikabari Melanet the godmother ikabari inspiré na film yitwa The Godfather le parrain mucho ngereza akabari filme nkunda cyane iri très populaire donc ni c'est The Godmother kuri Twitter hama ukatwand kanela net shokand kanela net ucubibona byandi ifisi imishatsi ya rouge hagi ucubibona
kandi naho nyene uracisha ko utu video canke n'amajambo gusa
ndarushira ko cyane niho nitangura kudushira ko kwa next account ya kera ndayugaza ubu ufise account shasha niyo nkoresha ngashya gutuno dutwenza hari utuntu ngene twinshi tujyoshe n'amasensibilisation y'abakenyezi tumwe ne tujyohera abantu antuka kuri Twitter ndiho no kuri Snapchat Snapchat ni jodina nyene
hanyuma hariho reka mbanze na Kirema Emmanuel imbere ko nca ndakubaza akabazo kandi Emmanuel Icard
mwiriwe neza y'Ijya America
twiriwe ndabona ari saa inirenga urumva ni twaramutse mbwa turaza kwiriko
okay mwaramutse neza ndabyumva none se ndabanje no gusuza no mutumirwa Nela muraho neza
ndakuramukije cyane
okay. Nanjye banyita birusha abagabo Emmanuel ndi mu Gatenga I Kigali mu Rwanda.
Ego.
Nagira ngo mbabaze ese nkuko nkina abantu bakunda kugera ba views benshi, abantu bakunda kugera ama comment menshi, dusanga ari abantu cyane cyane bakunda kuboneka nkaho ku ma Instagram ndetse no ku ma Facebook ariko bakaba akenshi babita ngo ni aba Slay Queens ese nkamwe mwaba muri aba Slay Queens cyangwa muri abantu basanzwe muri rusange nanone ikindi kibazo mongera nkabaza ese mu bintu nkamwe ku ma post ukunda gupostinga upostinga ibijyanye n'iki ni amahoro ni bijyanye n'imikino ni bijyanye n'amamoderi ni bijyanye n'amakuru asanzwe muri rusange ni biki cyo ni ikindi kibazo nkabana nifite n'ikindi mbabaza ese ahantu mutuye mwaba mutuye aho I Burundi cyangwa mwarasohotse mwagiye hanze y'igihugu gushakira
ari muri Sweden ari muri Sweden tugende tukikwishuye urakoze bwira umunsi mwiza
ari muri Sweden
ego
okay Nela nanjye nkabamubwira nti akomerezaho kandi ni byiza nkabirusha abagabo Emmanuel uri I Gatenga I Kigali mu Rwanda nanjye ngiye kuzajya mukurikirana uko bwije uko bukeye murakarama
urakoze cyane Nela imbere ko wishura Emmanuel Nkundire na Kire na Mikaela nawe aturindire Mikaela Icard Mikaela Mika
ndakumva
auhererehe nawe
ndi mu Rwanda mu kare ka Gatsibo
akabazo kawe cyangwa utubazo twawe usongora kuganira aronka umanya kubishura
kibazo nshaka kubaza uwo mwari ndakubaza nk'ubu ngubu nko mu Rwanda numvise interview numva irashimishije cyane ariko numva nagira amatsiko ese namubona gute nko mu Rwanda yabateganya iki twebwe urubyiruko rwo mu Rwanda ngo tube twamubona nyine twidagadura nawe
urakoze cyane Ego nera uhereye kuri Emmanuel nguru imu ba Slay Queens chang.
Uve chaka kwanza go sigura iryo jambo ry'u Slay Queen. Ugambare tukitangura ma Instagram abantu barakunda iyo wambaye neza usa neza abantu barakubwira ngo Slay Queen ndokuvuga kabu uratabura ndoke wabyishe umwami kazi uratabura urumva ziko niko no bivuga donc kubera abantu rero kenshi bakunda no kubyandika kuri page ya Beyonce urya muri iki kazi kora hari uko ewa nawe yashiraho ifoto nziza cyangwa yatabwe neza ukazomba ewa na Beyonce uratabura Beyonce gura gutabura kata donc abantu abanyafrika turabihindura ko hari abakobwa benshi bake baprofita bakoresha Instagram mu bintu byo ku by'ububandi bacha dok babita abaslay queen ubwo ntibatabura ngo barabere gusa batabura n'imifuko y'abagabo
Ako nimko nashaka kushira ko kwari umucuti mfise twamye tubitera ko inkuru umugiye guca Rwanda arambwira ngo ni ko ako kantu gakunze kumvikana ngaho cyane ubundi karavuga iki ngo umusire kwine ibaranga ako nemeye kuzokora ikiganiro kuri ivyo bintu
tuzokwiza kubivuga urumva rero jewe ntabwo ndi umusire kwine ndi umuntu asanzwe nkuko navuze fisa akazi kabayabaye gasanzwe nkaba nshaka gutangura kwiga naho ari umunyeshuri
ibintu byo byose ko numva nkaba ndumumama rero naho nyene pise umwana mutoye naho no bashaka ku musire kuri nta mwanya no bironke
no bironka eh
no nta mwanya no bironke ikindi nacurumva na boni niyo nyishu yanje rumva antuka ababikora n'ubuzima bw'abantu bagiye ntabwo ndabajija ewa nemuseyinge gene mutabure n'amuta
ariko nera unyemerere tuzogaruke kuri ico kintu ca True Slay Queens
tuzobigaruka ko cyane gose
ego hanyuma ngo ivyo kina ahanini cyenda kajana na kakabazo nakubwiye ko nza kukubaza mgabo tutashoboye kugaruka ko ukina hanini usuramwe abamama cyane n'abakobwa cyane kubera iki sinagoma mvuge ngo bangamira mgaso kubangamira kubera iki wibanda cyane kuri uyo muco
kubera ikintu cy'ambere jewe ni considera nk'umu feminist donc mo shaka progre y'abagore abagore tugire tube turonka ama opportunité donc angana ni abagabo muri societe urumva donc je me focalise kuba kubigeme surtout majewe kubera deja nkuko wabuze kare ntaba comédienne benshi babarundi kazi bahari donc mwarimu trafite bien sûr aba muri
Bebe arasubiye kugaruka
ego
mureke mureke kuko twari twatanguranye ikiganiro foko tugihezanye
ego urumva nari mvuze nti ibintu bya byo gitwangira abagore n'abigeme ni kubera nanje ndiwe kandi shaka yuko dutera imbere kandi tuba twuguruka kandi twiha iyo par example tanose opportunity mu buzima no kuyikreya wewe wenyine ukayikora donc ndashaka ko usensibiliza surtout les femmes gukreya ama opportunity yabo bakoresheje social media
ego hanyuma Mikael mu Rwanda naho ngo hari ibyo utegekanya kuzogenda yo kugira ngo
bo mukay nsase kuramutsa kwanza abantu bari mu Rwanda kubera morangira n'amakomedi mvuga ikinyarwanda
turakuze turakwibuka nko bintu by'imikorogo niki
ibikorogo urumva barabikunda cyane cyane ndavye par exemple abantu bahurikira cyane hari abatanzania hakataza abanyarwanda hama abandi bose amabarundi urumva sizi ko ari kora aruko la jeunesse burundaise nyene usanga iri dispersed mu bihugu biri different mugabo hari ukuntu narose abafana benshi b'abatanzania hama abanyarwanda hama abarundi umva je sais mvuga ibirimi bitandatu donc namangirageza kubaryohereza bose mu giswahili mu cyongereza mu gifaransa mu kinyarwanda urumva abanyarwanda vrema bitege yuko ni naza mu Rwanda vrema ndifuza gukorana naho nyene akantu kameze
neza kumutse
nera
umwanya uri kuri atujana dusigaranye iminota ibiri mbwa urumva ko na Lakoze wazo tutayibagiye akaririmbo ni ayibaba wararaye mu gusezerana rero akajambo ka nyuma kwa Fasoni n'abigeme bose ko kwa gatano ni umwanya wabo mu majambo make umunota umwe wobabwira iki
bon nshatse kuramutsa abigeme n'abafasoni bose b'abarundi kazi nshatse kubabwira yuko ndabakunda cyane kandi ndabashimira kubona bakira ibyo nkora bakabikunda bakabipakaja bakumva ko bubatswe nshatse kubabwira mukomere mukore dufise akazi gakomeye mugani w'umuntu araho uyu mwaka dukore kandi tube dutezanye imbere entre nous kandi dukundane
urakoze
cyane kamesaje nawafise
nerane twakoze cyane kuduha uno mwanya ngo tuyage umwana we wumvise ko twatanguranye ikiganiro muramutse yakoze kutwihanganira hama ejo ejo ya Amerika ni ryagukenera kugira usubiye kutubwira ivyerekeye n'ivyo bintu byo kumotivatrice gutanga ubutumwa bicije mu gukina uzotwita
ego nzowita bacane gore
ego akakaririmbo rero turanakagutuye kuko aratambye muri no club Lac aux Oiseaux yo mu Kirundo
Ego murakoze cyane Imana ibahetsa.
Urakoze turakira iyo migisha nela net ngaho muri Suède ugira umunsi mwiza.
Okay Diana, urakoze.
Aha. Nuko rakaba nubwo duce dusozerera ikiganiro muri sangacuno munsi mwakoze ncuti bakunze mariko muracumviriza mushobora kongera gusubira kucumva kuwezi tatatu. Akaburungu radiyacu VOA akaburungu com yakoze Facile Gebe yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Tuwasigie kano karirimbo kalak o zwazo. Diani na hadwe, ndaifurize na weekend nziz.